mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda maramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muzindukanye na Jordiane ni nahazwengiye kwashikiriza amakuru twafitiye muri kano gatondo tukayahera kuyagezwe hirya nino ku isi mwateguriwe na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Ndagize mwaramutse Diane n'abaduteze amatwi muri aka kanya turahera mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Abategetsi bo muri leta ya Kaduna mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria barugaye amashuri 13 inyuma y'aho abanyeshuri barenga 140 banyururijwe ku munsi wa mbere ku ishuri ryisumbuye ry'ababatiste iri yugarwa ry'amashuri rikurikiye ibitero by'abitwaje ibirwanisho ku mashure. Ivyo bategetsi bavuga ko bihungabanya ivyigwa vy'abana. Iki gitero cyo kunyuruza abana giherutse kibaye cya kane gikozwe mu mezi 5 gusa. Umuryango wa nyakwigendera Kenneth Kaunda yahoze arongoye Zambia waritwaye cyo ku munsi wa kabiri muri sentare usaba ihagarikwa ry'amaziko ya se wabo aterekanijwe kuri uyu wa gatatu mu kibanza gishingurwamo abahoze ari abaperezida kiri Rusaka ku mugwa mukuru. Kaunda yaharaniye ukwikukira yasandavye ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatandatu guheze. Bamwe mu bana n'abuzukuru biwe basabye sentare y'i Rusaka kwatofuga kuri uyu wa gatatu. Bakeneye ko iyo sentare ibemerera akazofuga haruhande y'umutambukanyi wiwe Betty Kaunda yafuye mu mwaka w'ibihumbi 2012 nk'uko yari yarabisabye. Leta ya Zambia ntakiravuga kuri ibyo byasabwe n'umuryango wa Kaunda. Amakuru yerekeye Afrika kandi Tunisia yaratanze integuro y'itegeko mu kanama kauni kajejwe amahoro n'umutekano isaba Ethiopia guhagarika kuzuza amazi yo mu ruzi Nil mu rugomero rwayo rukirimwo amatati. Ugo rugomero rw'umuyaga nkuba ruteye amatati agiye kumara imyaka 10 hagati ya Ethiopia, Misiri hamwe na Sudani. Ethiopia ivuga ko uwo mugambi uhambaye ku iterambere ryayo, ariko Misiri na Sudani bafise ubwoba ko ushobora gutuma abanyagihugu babo babura amazi. Umushikiranganji wa Misiri ajejwe ivy'amazi yatangaje ko mugenzi we wa Ethiopia yabimumenyesheje ku mugaragaro ku munsi wa mbere ko agiye gusubira kuzuza amazi mu rugo rugomero. Muyavugwa mu yandi makungu, ibihugu rutura vya Buraya vyashikirije makenga ejo ku munsi wa kabiri ku ngendo ya Irani yo kurushiriza kuyungurura ubutare bwa uranium muri programme yayo ya nuclear. Abashikiranganji b'imigenderanire b'Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi bavuze ko iyi ntambuko igiye gutambamira ibiganiro bibera i Vienne muri Autrichia bitumbereye kunagura amasezerano ya nuclear yo mu 2015. Ikigo mpuzamakungu kigenzura ibigwanisho by'ubumara cyatangaje ku munsi wa kabiri ejo ko Irani itumbereye kuyungurura uranium gushika ku rugero rw'ibice 20%. Ibi bigaca bishobora guca bihagarika ibiganiro biriko bibera i Vienne. Ingingo ya Irani izoyishikana ku ntambuko yegereza guhingura ikigwanisho cya nuclear, naho Irani ubwayo yama yavuze ko atari byo itumbereye. Mu Burusiya abategetsi bavuga ko igihugu kiri mu iyongerekana rishasha ry'abandura umugera wa corona, ni nyuma y'aho Burusiya bwaheruka kuvuga ko bwatsinze uwo mugera. Abategetsi bavuga ko uku kongerekana kw'abandura kwatewe na Delta, ubwoko bushasha bwa COVID-19, hamwe n'abanyagihugu bagitinya kwicandagisha. Abahinga mu by'amagara y'abantu mu Burusiya bavuga ko 12% by'Abarusiya ari bo bamaze kwicandagisha gushika muri iki gihe, naho Leta yamamaje bikomeye urucanco rwayo Sputnik V mu ntango z'umwaka. Abandura biyongereye inshuro 3 mu ndwi ziheze, umugwa mukuru wa Moscow ukaba usinzikaye kurusha ahandi.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuheje kudushikiriza. Haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijugi ya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mu kanya n'ingingo nkuru nkuru z'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Nongereye ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi dusamiranira na ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari narinda bemereye mu kanya. Pancras Chimaye yahoze avugira urunani senare de rutavuga rumwe na leta y'u Burundi, akaba yarigeze no kuba umunywanyi w'umugambwe MST utacemewe n'amategeko yo mu Burundi. Vyitezwe ko aza gutahuka mu Burundi uno munsi ku mugoroba.
Wageze ko enda kuyaga n'ubukene, enda kuyaga n'amagogwa abarundi bafise. Turabe yuko muri iryo shyirahamwe heza tukakaja inzira iterambere muri gisata kigero.
Uyu ni Pancras Chimaye, umwe mu banyepolitiki b'abarundi batari bake bari bahunze inyuma y'imvururu zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi Petero Nkurunziza. Inkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato ku buryo burambuye. Nongere ndabahikaze n'icuti bakunze bijuru rya Amerika. Amakuru yacu tuyahere ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi. Akuvejo kwa kabiri hari kwabera inama igira kane ihuza abatwara ibisata by'iperereza n'umutekano mu Burundi, mu Rwanda, Uganda, Tanzania na Republika Demokarasi ya Kongo. Intumbero n'ukurabira hamwe ingene inzo nzego zogwaniriza hamwe umwansi na cane cane imirwi itwaje ibirwanisho itembera ku mipaka y'ivyo bihugu. Ibindi kuri no nkuru n'umenyeshamakuru wacu Desire Hatungimana.
Mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura niho aba bategetsi bahuriye kugira bahanahane ivyumviro ku bijanye n'ingene botuza imigwi ihungabanya umutekano. General Major Idefonse Barurema arongoye iperereza mu Burundi amenyesha ko bumvikanye na bagenzi we ukuntu bagiye gutuza iyo migwi bakoreye hamwe. Biyumvira ko mu myaka ibiri atamugwizo bukirangwa mu karere.
Ibikorwa by'iyo nama rero bifatanye n'ibijyanye no kugirango mu karere k'ibiyaga binini dushobore kugwaniriza imigwi y'abagizi ba nabi isanzwe iri mu karere ka Kongo, hanyuma twumvikane yuko dutezwa kuyigwanya. Rongoye izo nzego zigendereza n'iperereza mu gisirikare no mu gihugu bashobore kwemeza icyo no kwita nk'urupapuro ngendurwa ko rw'ibikorwa bizokorwa mu kugwanya imigwi n'ibikorwa bizokurikira kugira ngo bashobore gutuza iyo migwi muri aka karere. Muri make rero n'ibyo bashoboye gushika ko kwemeza icyo gikorwa gikomeye kizomara imyaka ibiri kugira ngo dushobore gutuza burundu imigwi igende izunguruka muri aka karere.
Uwo mutegetsi arongoye iperereza mu Burundi amenyesha ko iyo migwi nka yose icumbika muri Kongo ikaba yagiye iragwirirana biturutse kuri kahise ka Kongo n'ibihugu bihana imbibe.
Muhaye ingwano zagiye ziraca mu karere, haba mu Rwanda, haba muri Kongo, haba ngahi iwacu mu Burundi. Ibyo ahanini nizo byatumye kajya karere gacumbikwamo n'imigwi yagiye irahindura amasura. Iyo migwi rero ibona parikayo aricyo gituma mubona hafashwe ingamba zikomeye zo kugira ngo ibihugu byose bishobore gukorana bishigikiwe n'akarere, bishigikiwe na komunite internationale kugira ngo turebe ukuntu twakwigira hamwe ibibazo byo kugira ngo imigwi ituzwe.
Kugeza uno munsi General Major Defense Barurema arashima aho bagejeje mu kwitegurira gutuza iyo migwi y'inkozi z'ikibi. Amenyesha ko inguvu bashize hamwe zizotuma abenegihugu b'ivyo bihugu baruhuka kwamana intekera ahubwo bakaja mu bikorwa vy'iterambere.
Igikomeye si ukugaya canke gushima ivyo tumaze gukora, ahubwo igikomeye ni ibigiye gukorwa. Inguvu twozishira cyane cyane ku bigiye gukorwa kugira ngo iyo migwi dushobore guhanahana amakuru no gushobora gukorera hamwe kugira ngo dushobore tuza iyo migwi no kugira ngo abenegihugu mu karere bashobore kuronka amahoro bakore. Hanyuma noneho ubuzi bushobore kuboneka bagwaruka birukira mu bintu bijanye n'ivyo by'imigwi bashobore kuronka akazi, bashobore kubaho, bashobore kubona yuko hamwe umutekano maze gukomera muri ibyo bihugu no mu karere n'iterambere zikurikire.
Mwamenya ko iyo nama ihuza abo bajejwe iperereza muri ibyo bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini igiri ya kane yaheruka yabereye mu gihugu cya Congo ku igenekerezo rya gatatu gushika irya gatandatu kwezi kwa gatanu umwaka w'2020. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakenuye mu gisata cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira ubwisanzure bwo kumenyesha amakuru Reporters Sans Frontières. Kwa mbere w'ino ndwi ryaratangaje abategetsi 37 bo hirya no hino ku isi rivuga ko babangamiye cyane ubwisanzure bw'itangazamakuru. Muri abo harimo President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na President w'u Rwanda Paul Kagame. Ku nshuro ya mbere kandi umukuru w'igihugu cyo ku mugabane wa Buraya ari kuri uno rutonde. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaducishije amaso kuri iyo raporo.
Si ubwa mbere uyu muryango ukorera i Paris mu Bufaransa uvuga ko ubutegetsi bwo mu Rwanda butoteza abanyamakuru cyane cyane ababunenga n'abavuga ibitagenda neza. Mu cyegeranyo gishya yasohoye kuri uyu wa mbere, Reporters Sans Frontières yongeye kuvuga ko abanyamakuru banenga gahunda z'iterambere rya Leta y'u Rwanda cyangwa umukuru w'igihugu batotezwa cyangwa bakagirirwa nabi. Iyi raporo ivuga ko abanyamakuru bagera kuri 30 bavuye mu gihugu bahunze kuba bagirirwa nabi, naho abagera kuri 12 bakaba barakatiwe igifungo kirekire. Kuri Perezida Museveni, Reporters Sans Frontières yavuze ko atuka akanavuma abanyamakuru abita abaswa, abanzi b'igihugu cyangwa bakwirakwiza ibihuha. Ivuga ko ibi bituma inzego zishinzwe umutekano zibiraramo zikabagirira nabi ziteretse kwangiza ibikoresho byabo. Reporters Sans Frontières ivuga ko abamamaza babuzwa gutanga amatangazo mu binyamakuru bimwe na bimwe mu rwego rwo kubikenesha ngo bive mu nzira. Ijwi rya Amerika yagerageje gushaka urwego rushinzwe kuvugira Leta y'u Rwanda n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere ngo bagire icyo bavuga ku byatangajwe n'iri shyirahamwe, ariko ntitwashoboye kubabona ku mirongo yabo ya telefone. Gusa Leta y'u Rwanda yavuze kenshi ko ibivugwa n'imiryango nk'uyu ntaho bihuriye n'ukuri kubwisanzure bw'itangazamakuru buri mu Rwanda. Ivuga ko uretse kuba haragiyeho urwego rw'itangazamakuru rwigenzura ubwarwo, hanavuguruwe itegeko rigenga itangazamakuru hagendewe ku nyungu z'abanyamakuru ubwabo. Ku byerekeye abafatwa n'abafungwa, ivuga ko umunyamakuru wakora icyaha bitamubuza gukurikiranwa nk'undi muturage wese wishe itegeko. Undi ubona iki cyegeranyo nk'ikitabo urugero nyarwo rwo gupimiraho ubwisanzure bw'itangazamakuru mu gihugu runaka ni Ernest Sagaga, uyobora urwego rushinzwe uburenganzira bw'abanyamakuru n'umutekano wabo mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru.
Iyo ushaka kureba uko itangazamakuru rimeze, ntabwo reba gusa pozisiyo y'umukuru w'igihugu, ureba muri rusange inzego ziriho mu gihugu, ureba muri rusange ibiteganywa, ureba muri rusange amategeko abari muri icyo gihugu ajyanye n'itangazamakuru n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ibyo ni byo umuntu yaheraho kugira ngo abone icyo avuga ku byo mumbwiye, ariko ubwanjye kugendera ku mukuru w'igihugu sicyo kimenyetso cyakagombye kuba gifatirwaho mu kuganira ku bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Ku nshuro ya mbere muri icyo cyegeranyo hagaragayemo igihugu cy'Uburayi, nabwo nanone ndasubira kuri icyo cy'umukuru w'igihugu bavuze. Kandi Uburayi ahanini usanga ari bwo ubundi abantu batekerezaga ko hari ubwisanzure bw'itangazamakuru kuruta mu bindi bihugu bya Afurika. Ibyo byaba bivuze ko ahazaza h'itangazamakuru ku isi hari mu bihe bikomeye.
Ugize neza kumbwira ko n'urwo rugero rw'Uburayi bafashe, kuko niho mperaho mvuga ko icyo cyegeranyo gifite ngirango bwazi ibibazo kurusha ibisubizo cyatanga. Kubera ko dufashe nko mu Burayi, niyo umukuru w'igihugu cyangwa se umukuru wa Leta, kuko biratandukana, yaba afite imyitwarire cyangwa se ahagaze ku itangazamakuru, ubwabyo byonyine ntabwo bihagize kugira ngo bibe byadindije itangazamakuru, kuko hari inzego nyinshi cyane mu gihugu ubwacyo, tuvuge cyane ku mugabane w'i Burayi, ariko noneho no ku mugabane wose hari inzego ziriho, inzego zihariye amashyirahamwe anyuranye ashyira imbere ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ntabwo nkeka ko nk'uko nabivuze icyo ari ahantu umuntu yahera, ibyo bita mu gifaransa base cyangwa basis. Icyo ubwabyo rwose ku giti cyanjye ntabwo mbona ko aricyo cyatanga igishushanyo nyakuri cy'ubwigenge bw'itangazamakuru mu gihugu icyo aricyo cyose.
Ku nshuro ya mbere mu myaka 5 ishize, uru rutonde kandi rwanagaragayeho abagore babiri, Sheikh Hasina, Minisitiri w'Intebe wa Bangladesh kuva mu mwaka 2009, na Carrie Lam, Umuyobozi Mukuru w'Akarere k'Ubutegetsi ka Hong Kong kuva mu mwaka 2017. umunyamabanga mukuru w'umuryango Reporters Sans Frontières Christophe Deloire yasabye za leta hirya no hino ku isi kwamagana itotezwa ry'abanyamakuru uyu muryango wavuze ko rikorwa n'abategetsi 37 washyize kuri uru rutonde. Yavuze ko bidakwiriye kwakira ubu buryo bwo gukandamiza abanyamakuru nk'ikintu gikwiriye kumenyerwa.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nanabice ku masonga nkitangura Pancras Cimaye yahoze ari umuvugizi w'urunani Senare de Rutavuga rumwe na leta y'u Burundi, akaba yarigeze no kuba umunywanyi w'umugambwe MST utacemewe n'amategeko y'ico gihugu atagihindutse. Ku mugoroba w'uno wa gatatu aratahuka mu gihugu c'u Burundi inyuma y'imyaka itari mike yaramaze mu buhungiro. Pancras Cimaye avuga ko agiye guteza imbere umugambi w'indero n'inyigisho hamwe no guhangana n'iki kibazo cy'ubukene. Mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije, yatanguye yemeza ano makuru y'itahuka ryiwe, avuga ko indege mujani Bujumbura mu Burundi iza guhaguruka uno munsi kwa gatatu.
Urashaka kutubwira amajambo make icyatumye mufata ingingo yo gutahuka mu Burundi muri iki gihe?
Cyane n'abagenzi ishyirahamwe ryitwa Nyabashyirwe bwo mu Burundi per Burundi en cycle majambo make iryo shyirahamwe rero rifise imigambi itari mike iterambere, na cyane cyane tuzibanda igisata cy'amashuri n'igisata cy'ingenzi turizwe mu Gifaransa.
Muri ko muvuga ko mutazosubira kugira politike
namaze umwaka ata mugambwe ngirimwo, ni ukuvuga ko uyu munsi kuko nabikubwiriye mugenzi wanyu muri kinyamakuru iwacu, naravugiye cyane mu bintu bya politiki, ndabwira cyane abanyapolitiki bageze ko ngenda kuyaga n'ubukene, ngenda kuyaga n'amagogwa abarundi bafise. Turabe yuko muri iryo shyirahamwe boheza tukakaja mu nzira y'iterambere muri ibyo bisata, nababwiye cyane cyane igisata cy'indero.
Muravuye muri politike, mwarahora mu runani Senare de Rutavuga rumwe na leta, mwaragiye mugambwe utavuga rumwe na leta MST, murava mu runani murongera murava no muri mugambwe. Murashaka kutubwira ikintu cyatumye mwibaza ko politike yoba atari yo nzira ukwiye kubandanya mufata?
Ya politike zizokwambaho nta gihugu na kimwe kitagira abanyapolitike, cyo bagiye gucafuwe nta gihugu kitagira abanyapolitike bari ku butegetsi n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ugabo jewe nkuko nabigusiguriye, navuze ni kubwira abanyapolitike canke kuma muri vya politike, sinovuga ko ari ibintu byose usanga vyerade, urasanga hari ingorane.
Tugarutse kuri urwo runani Senare de mwara mu umuvugizi warwo, abatari bake baramaze kuruvamwo, muri iki gihe wifashe gute? Tukavuga ko rwasambutse Burundi.
Ivyo nibaza ko mubibaza abari muri koko jewe niba mwarakurikiranye neza mbahera imyaka ibiri nani ntakurikirana cyane ibikorwa byawe, nibaza kwinyishu nyiza muyirondera gutwarwa urunani Dr Jean Minani.
Muki umuvugizi w'uwo runani mwavuze amajambo akarishi yavuga ko hakwiye kuba leta y'ifata kibanza mu Burundi, ayo majambo gushika mubona ko mwihenze mu kuyavuga cyane mwacabishyigikiye?
Jewe narinzi yuko tuvugana ibijanye cyane cyane n'iryo shyirahamwe ryo kuja guteza imbere abanyagihugu, none ngume ugomba usubize uje nakubwiye yuko nabishyize ku ruhande ubundi mu bintu umbajije ati amashuri uzogenda kuyatunganya gute, mbajije uti akarosho mugiye kuzana ku gisata cy'amashuri na kahe, icyo kibazo ndakiguhera inyishu. Ibyo bindi
mubibazo cyane cyane abari muri cyo
tugarutse gene ku uyu mugambo ufite guca ku teza imbere ibyereke ndero n'ingisho ikintu mwibaza ko muzaba muzanye igishasha n'ikihe ko hariho imigambi nk'iyo yoba yaratanguzwe n'abandi bantu
igisata cy'indero nta muntu yovuga ngo wagishyira hamwe igiye gutora inyishu z'ibibazo byose biri mu gisata cy'indero ni ugufata uwe wese ashobora guhambya nicyo gituma imigambi yoba ihari ni myiza umugambi tugiye kuzana nawo nyine uzoza gufasha ariko igikuru ni uko haba abantu benshi haba amashyirahamwe menshi abona neza yuko ikibazo cy'indero mu gihugu cy'u Burundi ari ikibazo abarundi bose bakwiye gukorana kugira ngo bafashe kugira ngo itore umuti twebwe rero ibyo tuzanye tuzokubaka ishuri iryo shuri tuzokubaka rizoba ishuri ry'akarorero rifite indaro ishuri ry'akarorero ni atashuri rirenza abana 25 ishuri ry'akarorero abarimu bazoba bafise icyubahiro bafise n'agashahara kisururuye kugira ngo bashobore kwitaho abana ibintu byinshi rero bishobora kuzozana mugabo simvuze ngo iryo shyirahamwe igiye gutora ikibazo cy'indero mu gihugu cyose ibyo ni leta yonyine ishobora
mwavuze ko hariho abandi muri kumwakorana boba ari abarundi cyangwa harimo amashyirahamwe yo hanze cyangwa harimo n'abanyamahanga
ishyirahamwe rigizo cyane cyane n'abarundi bo muri diaspora ariko abo dusaba imfashanyo wo kubyumva abanyamahanga kuko ni nabo benshi usanga bafise amikoro
mu kurangiza mu washinga ntahe pankrase kimpaye hari abanyapolitika baramurunani sina rede bagise amakenga y'ubutahuka mu Burundi namwe naho mwaruvuye mu tubazi ko mwigeze kururamo mwebwe nta makenga mwigeze mugira y'ubutahuka
iyo haba ari amakenga sinofashe indege
Pankrase Chimpaye murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika kandi turabifurije urugendo rwiza mu gihugu cyanyu
murakoze cyane
iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize ku kiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no muri kubu ni kiganiro mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na mgenzi wacu Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza ku itariki ya gatandatu y'ukwa karindwi 1944 umwirabura wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Jackie Robinson yanze kwimuka mu myanya y'imbere muri bisi yari hari wabazungu kugira ngo ajye kwicara mu y'inyuma yari hariwe abirabura bimuviramo kuburanishwa mu rukiko rwa gisirikare ikaze mu kiganiro Americana Umutegarugori Rosa Parks yamenyekanye cyane mu mateka yabaharaniye kurandura ivangura moko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaturutse kuri bisi mutegute ku itariki ya mbere y'ukwa 12 mu 1955 Rosa Parks yanze kwimukira umuzungu mu myanya yari yicayemo muri bisi imbere mu mujyi wa Montgomery muri Leta ya Alabama mu majyepfo y'igihugu umuzungu wari utwaye iyo bisi yari yamutegetse kujya kwicara mu gice cy'inyuma cyahariwe abirabura Rosa Parks rero yarabyanze atabwa muri yombi aregwa kurenga ku mategeko agenga ivanguramoko umuryango uharanira iterambere ry'abirabura NAACP National Association for the Advancement of Colored People wamutangiye ingwate akajya aburana ari hanze. Urubanza rwagiye rutinda mu nkiko za leta ya Alabama rurakururana ariko nyuma y'umwaka urukiko rwo ku rwego rw'igihugu ruza kuruca mu kwezi kwa 11/1956 ruvuga ko amategeko agenga ivanguramoko muri BC anyuranyije n'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za Amerika. Rosa Parks yabaye icyitegererezo kubirabura bo mu mujyi wa Montgomery maze bose uko bakabaye bafata icyemezo cyo kwanga gukoresha bisi. Iki gikorwa cyabaye icyamamare cyane ku izina rya Montgomery Bus Boycott na kimwe mu byaranze cyane ibyarwanyije ivanguramoko muri rusange mu gihugu cyose. Iyi boycott yamaze umwaka urenga nta mwirabura n'umwe ugendera muri bisi. Yarangiye mu kwa 12/1956 nyuma y'icyemezo cy'urukiko cyaciye ivanguramoko muri BC mu mujyi wa Montgomery no mu gihugu cyose rero kubera ko rwavuze ko binyuranyije n'itegeko nshinga. Nyamara rero Rosa Parks siwe wa mbere warusuzuguye amategeko y'ivanguramoko muri za BC. Mu bamubanjirije nyamara batamenyekanye nkawe harimo uwitwa Jackie Robinson. Ijwi rya Amerika. Jackie Robinson wari ufite imyaka 23 y'amavuko yinjiye mu gisirikare mu 1942. Icyo gihe abirabura n'abazungu babaga mu mitwe y'ingabo z'igihugu itandukanye, bamwe mu yabo bwite n'abandi mu yabo bwite ntibavangaga kandi bose bari mu gisirikare kimwe. Nyuma y'imyaka ibiri Jackie Robinson yari yarazamutse mu ntera yarabaye officier n'ipeti rya sous-lieutenant. Ku itariki ya 6/1944 yafashe bisi kugira ngo ajye kwitemberera hanze y'ikigo cya gisirikare yarimo muri leta ya Texas mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za Amerika. Umushoferi wa bisi w'umuzungu yamubwiye kujya kwicara mu myanya y'inyuma yabirabura rero nk'uko amategeko y'ivanguramoko muri bisi yabiteganyaga. Imyanya y'imbere yari igenewe abazungu gusa. Jackie Robinson yarabyanze. Twihuse cyane mu magambo byamuviriyemo kujyanwa mu rukiko rwa gisirikari aregwa ibyaha birimo ubusinzi kandi ataranywaga inzoga na gato. Urubanza rwe rwamaze iminsi 17 aratsinda abumwere. Nyamara urukiko rwamuburanishije rwari rugizwe n'abasirikari b'abazungu gusa. Igisirikari cyemereye Jackie Robinson kugisezeramo n'amanota meza mu kwezi kwa 11/1944. Nyuma yaho Jackie Robinson yabaye icyamamare gikomeye cyane mu bya siporo mu mukino witwa baseball yabigize umwuga. Mu kwezi kwa 4/1947 niwe wabaye umwirabura wa mbere na mbere winjiye muri MLB Major League Baseball yari igizwe n'abazungu gusa. Yabimazemo imyaka 10 maze arasezera yigira mu zabukuru. Ariko ntiyicaye aho gusa, ahubwo yagize uruhare runini mu bikorwa byo kurwanya ivanguramoko mu gihugu cyose kugera yitabye Imana mu kwezi kwa 10/1972. Yari afite imyaka 53 yonyine gusa. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'ibyishimo n'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Mumunota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Jodiane Ninahazwe, Fatuma Rimasi Kalala niwe yegeranije amajwi ibiganiro byari bihagarikiwe na Edi Rwema. Twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose, turaza kongera mu biganiro byacu biri imbere.